Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe amakuru twashikiriza kuri wa gatatu agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira. Ibiziga bigera kuri bine nivyo bimaze gutogwa mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike mu minsi itarenze 10 ibiteye amakenga abasanzwe baba ngaho ku mugwa mukuru wa politike muraza kuvyumva murana makuru. Ngo ingaruka zishobora kwibonekeza mu bijanye no kutubahiriza agateka kazi na muntu no mu bindi bihugu bya Afrika bivuye ko umwe bwa Buraya bwihindukije mu gutezura ku ngingo y'ibihano bifatirwa abategetsi bagirwa mabi yo gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu mu Burundi. Uyu ni umwihwezo w'ishyirahamwe IDHB n'inyuma yaho umuryango w'ubumwe bwa Buraya warayikuyeho ibihano ku bantu batatu bagirizwa guhohotera agateka kazi na muntu harimo umushikiranganji wa mbere mu Burundi. Murano makuru kandi turaza kubabwira ayavugwa mu gisata cy'impunzi aho bamwe mu Barundi bahungiye mu makambi yaho bagiriza bagenzi babo kubabahemukira kuko bemeye kuba ibikoresho by'ubutegetsi bahunze. Muraza kuvyumva murazo makuru mukanya nido nido. Turi kwa gatatu nigenekerezo rya 2026 gitugutu umwaka wa 2022 sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Hado Inzamba nasuye kubaha mwiriwe duhera no makuru mu makuru avugwa mu mutekano muke abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike wo Burundi baratewe impungenge n'ibiziga bimaze imisi bitogwa aho mu minsi idashika 10 hatowe ibiziga bine bamwe muri bo bakaba baramenyekanye ababa mu gisagara ca Gitega basabye polisi n'ubutungane gukora amatohoza kugira amenyekane inkomoko y'izo mpfu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Georges Nimenya.
Ikiziga kimwe muri ivyo bine catowe kwa mbere w'indwi ku mutaga muri quartier Nyabututsi hafi yaho benshi bita kuri plage. Akaba yari umukenyezi akora akazi ko kumesurira abantu mu mihana itandukanye y'igisagara ca Gitega. Ico bacaratumye afa kikaba kitaramenyekana. Abagerageje kumumenya bakavuga ko asanzwe avuka mu ntara ya Cankuzo. Ikiziga ciwe kikaba kiri mu rukiro rw'ibitaro bikuru vya Gitega. Ibindi biziga bibiri vyatowe ku munsi wa gatandatu uheze, kimwe c'umuntu w'umugabo muri quartier Jatanya, ikindi c'uwundi mukenyezi Inyabututsi. Icatangaje abanyagihugu baho Inyabututsi nk'uko amakuru ava yabivuga nuko ico kiziga catowe ku munsi wa gatandatu uwo mukenyezi yari afise amaraso inyuma ku mutwe. Uwo mukenyezi yari afise amaraso inyuma mu mutwe kandi akaba impande y'igisiga ciwe hari isafuriya irimwo umuceri utetse. Umuntu akaba atabashoboye kumumenya ariko ikiziga ciwe kikaba naco nyene caciye kijanwa mu rukiro bw'ibitaro bikuru by'Igitega. Wa gatatu ni umugabo yamenyekanye ku mazina ya Desire Nsabimana yari afise imyaka 38. Impande y'ikiziga ciwe akaba hari ubuhiri. Uwo muhisi akaba yavuka ku mutumba Mugende wa komine Gitaramuka mu ntara ya Karuzi. Ikiziga ciwe naco nyene caciye kijanwa mu bitaro Gitega. Ikindi kiziga aho Igitega ni catowe aho mu gisagara ca Gitega hagati mu ndwi iheze kikaba kitashoboye kumenyekana. Abanyagihugu b'Igitega bakavuga ko ivyo biziga vyatowe mu gihe gito biteye amakenga n'impungenge ariko bagashimishwa nuko abajeje intwaro n'igipolisi batategetse ko bihambwa ahubwo bakaba bajanye mu ruhukiro kugira ngo bene abo bantu bamenyekane hanakugwe n'amatohoza. Bagasaba ubutungane n'igipolisi gukora amatohoza kugira ngo ubwo bwicanye burandurane n'imizi. Radio Inzamba gatakawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone musitanteri wa komine Gitega ngo agire ico avuze kuri ivyo biziga bimaze iminsi bitogwa muri iyo komine.
Naikugwaho ry'ibihano kuri bamwe mu Barundi nk'uko nemeje kubibabwira abura wakabagirizwa kuba barakoze amara atandukanye ngo ni buryo bwo gushyigikira ukudana ibyo shikirizwa n'ishyirahamwe IDHB Karna Tertakian umushakashatsi muri iryo shyirahamwe aragabisha umuryango w'ibihugu bya Burayi kwizo bishobora gutuma n'ibindi bihugu bitubahiriza agateka kazi na muntu mu kwimonogoza akaba abishikirije inyuma yaho kuri wa kabiri ariho umuryango w'ibihugu bya Buraya wamenyesha ko ukuye ibihano ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndakobuca Godefroy fois Bizimana na Leonard Ndakumana agose bakabagirizwa kuba barakoze ibyaha byo guhohotera agateye akazi na muntu harimo n'ubwicanyi mu Burundi mu 2015 tega amatwi umushakashatsi Karnata Tsakian akamushakashatsi mu shyirahamwe rihana agateye akazi na muntu mu Burundi IDHB.
Nous sommes très déçus par la décision de l'Union européenne de lever les sanctions contre ces personnes qui ont participé à de graves crimes.
Turababajwe no kubona umuryango wa Buraya ukuri ibihano kuri abo bantu bagize uruhare mu bwicanyi bukomeye mu Burundi. Ingingo ubona ko yafashwe batitayeho ingaruka yayo, ariko ni ingingo ituma ukudahana kwiyongera. Biragoye gutahura icyo umuryango wa Buraya wafatiye ko mu kubakura ko ibyo bihano mu gihe icatumye babifatirwa n'ubu bitarahera. Kakarorero birazwi ko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndakobuca na Godefroy Bizimana bakoze ubwicanyi, ahandi bagatanga amategeko bakongera bagahagararira abakora ubwicanyi n'ayandi mabi atandukanye harimo ubwicanyi no kuburezi gufa abikekwa kutavuga rumwe na leta canke badashigikira ivyiyumviro vya leta haba imbere canke inyuma y'ibihumbi 2015. Iyo ngingo yo gukura ibihano kuri abo bategetsi bo hejuru ije kwerekana ko umuryango w'ibihugu bya Buraya utakinezwe ibijanye n'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi. Ivyo vyerekana ko uyo muryango wa Buraya uri kutera intege leta y'u Burundi, ariko naho bayishigikira uravye neza mu bijanye n'agateka kazi na muntu ntacahindutse kuva Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi. Abantu baba ijana baranyurujwe, abandi baraburizwa gufa, abagandaguwe, abandi nabo barafungwa hadakurikijwe amategeko. Ibyo byose bikaba kandi byarabaye n'igihe Gervais Ndakobuca ari we yarajejwe ubushikiranganji bw'umutekano. Iyo ngingo yafashe ku Burundi ije kugira ingaruka mbi no ku bindi bihugu byahora bitinya gufatirwa ibihano n'uwo muryango w'ibihugu bya Buraya. Ni ukuvuga ko n'ibindi bihugu bihonyanga agateka kazi na muntu bizobona ko ivyo bihano bifise igihe bimara, giheze naho bigaca bisubira kugira imigenderanire nko kumengo ntacigeze kiba.
L'Union européenne va simplement abandonner ses mesures et reprendre les relations comme si de rien n'était.
Wakabayari Tertakian Karina umushakashatsi mushiramwe IDHB ikurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB. Hadeza amatorabanda yana makuru twateguriye mu gwego rwa gisirikare irungi kwa jabasirikare b'abarundi mu njyana z'imigwi bwana muri Kongo birahagaritse umutima umuhari mape Burundi buhire mu itangazo uwo muhari washize abona kuri uyu wa kabiri ufatira ku mafaranga akoreshwa muri zo ntambara mu gihe ibisata byose by'igihugu bihoba hoba kubwa Liberant ntibashara kandi avugira uwo muhari mape Burundi buhire irungi kwa jabo basirikare muri Kongo hakoreshejwe amafaranga y'umunyagihugu rya rikwiye. Ahamagarira umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko gushyira imbere ibiganiro gusumbya intambara. Kurikira Libera ntibashira kandi
igituma tubigase kindi nuko cyambere coco z'abasuda barungitswe batisunze ishyirahamwe mpuzamakungu barungitswe na ONU bagiye barungitswe n'igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga yuko amahera yose akoreshwa n'abarundi bayatanga ava mu mifuka y'abarundi n'amakori y'abarundi. Icyo ni cyambere. Ica kabiri nuko abasirikare bagwa hirya no hino nta gateka baba mbere n'imiryango nta karusho nkuko biteganijwe ironga ntibahagateka abasirikare babaguye ku rugamba nkuko bikorwa mu bindi bihugu. Ntibitahurika rero ingene u Burundi bufata ingingo yo kurungika abasirikare muri Kongo kandi ari u Burundi bubahemba. Tuzi neza ubutunzi bw'igihugu ingene bwifashe. Ikindi dutera amakenga nuko birazwi neza kuva imyaka myinshi irenga 20 hariho inteko za ONU zababa 2018 ziri mu gataka ka Kongo bakoresha amadolari arenga umuriyarati kumwaka uravye rero icyo bacitse ko muri iyo myaka bamaze yo ari 2018 murabona yuko atamahoro ari gufata rero abarundi bakarungikwa ku butaka bwa Kongo hari imigwana injojo ni ibintu bitatahurika ico dusaba nuko abasirikare b'abarundi botahuka mu maguru mashya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe uno munsi aramutswa akajya karere nshaka kuvuga la communauté est africaine niwe rero yofatanye n'abandi bategetsi kugira bumvikane aho gushira imbere ingufu bashira imbere ibiganiro ibiganiro n'izo ziwubaka ku isi nzima mu bihugu byose habaye ingorane hose mu biganiro
Liberant ne bashira kandi mubwiza umuhari mape Burundi buhire nabo makuru avuga mu gisata cy'utungane y'imugwajya bamwe mu banyororo bo mu buhero rikuru rya Gitega ngo zotuma imanza zazabo zidindira kuko abo bari basanzwe basangiye amadosiye batazoba bagifungiwe hamwe irushikirizwa umushinga wa manza Jean-Claude ni buri munsi arongoye igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya CAD Burundi ni mu gihe urongoye abandi bafungwa muri iryo bohero ari mu bo bita abakapita abandanya guhohotera bagenzi we mbere agafata n'ingingo adafitiye ububasha abifashijemo n'abarongoye iryo bohero kurikira Jean-Claude ni buri munsi
iyo nyifato cyane niho hotel bajya banyororo aho usanga abantu badodoberezwa bagapfungwa mbere ugasanga bari ko barakubitwa gakwitwa nabo bari basangiye umunyororo yaribonekeje muri kahise kandi murumva no kunubu ko bicigaragaza wabigira rero yitwaje ubushobozi ahabwa n'ubutegetsi bw'ibohero mu bohero rya Gitega uwo bita Atibu Jafet no mu isi yahera yarabigize yarabi rero n'uri karabigira kamenyero kuko asa n'umuntu adagogwako ibyo guhabanyororo rero bagashira mu yandi mabohero biratuma abo basangiye dossier isa n'idindira kubera ko abo basangiye dossier bateza kuburanira imbere y'umucamanza umwe banza rugava rukabana rumwe rero bari mu mabohero atandukanye kugira ngo baze babahuze muri atiko by'amabitera ingorane bavuga yuko ataburyo bwo kuyunguruza canke ngo abapolisi rekeza babakura mwibohero rya kure baroyemmo na hamwe kugira babahuze nabandi ivyo vyaba bitera ingorane cyane ugasanga amadosiye aradindira ivyo rero murumva ko nko mu mwibohero rya Gitega biri kubikogwa ku nyungu z'uwo yitwa ko ariwe arongoye abandi capitaine general mugabo akabikora mu bintu by'amanyanga kubera ko hoba hariho mbere n'ivyo bari ko barapfa nabo bari ko barirukanwa kubera ko hari dosiye yo yari yaruguruwe kuri ni mu ntumbero rero yo kugira ngo iyo dosiye nayo nyene yukwitwara nabe mwibohero ise ni irikirafutwa niko twumva amakuru ava ngaho mwibohero abivuga murumva rero yuko ta kintu kicifatiro kituma kiba kihari mugabo ari ivyo bintu byabo bitwa ngo niwe barongoye abandi usanga aribo bariko barabatoteza
wakaba yari Jean-Claude Nihurumusa arongoye igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ACAT Burundi mukanya kadwe nzamba amakuru arabandanya
Inzamba
nenda babwiye mu ntango zano makuru imunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania ziriyameriza bamwe muri bagenzi babo bemera bagakora n'ubutegetsi bwa Tanzania bakajanwa i Burundi kuraba ingene umutekano wifashe hanyuma bakagaruka kubwira abandi ingene babisanze bavuga ko aruguhemukira bagenzi babo ni mu gihe urugendo rwa kabiri rw'impunzi z'abarundi rwari rutekanijwe kuba kwa 21 uku kwezi nyene rwahavuye rusiba rugashigwa ku yindi tariki itaramenyekana izo gendo bakabona ko atakindi zigamije atari ugushaka kuwatahana ku nguvu n'inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana
izo mpunzi ziba mu ikambi y'Inyarugusu zivuga ko zidatahura na gato ingene umuntu ashobora kwemera kugoka agahemukira abagenzi biwe akaja muri izo ngendo kandi azi neza yuko atakindi zigamije atari gushaka gutahana impunzi z'abarundi ku nguvu zivuga ko ababikora ari abantu b'abakunzi b'inda bahendeshwa udufaranga kugira ngo bemere kuja muri izo ngendo ariko ngo bari bakwiye kwisubira ko
kandi ko bahendesha udufaranga tw'igicikize bacho babaha ibihumbi 100 cy'amashilingi bashobora bagarukana twebwe tugomba kuvuga ko abarundi twebwe twarahunze dufunga ibibazo kandi ngo bicyari bicyahera uwo murundi rero w'impunzi yo kwinjira kundinda kuginda kudufaranga twigica nikize two kujya agahitamo kujya kugurisha bene wabo bagore mu makambi ko bose bipfa kunguvu akashima kushara bunani kwishikwaye ibyo bakora biri ku gahanga kabo kandi kirabazi bihinduka twasaba ko boke kwita ngashi bakareka kujya baragurisha bene wabo kubera inda inandende udufaranga twigica nikize.
Izo mpunzi zibandanya zivuga ko gutahuka biva ku mutima w'umwe wese atanumwe yoza azitegeka gutaha.
Tuyamereje ibikorwa leta itanze n'ishishikariza impunzi z'abarundi gushaka kugihungura ku nguvu muco babo bise nyabutatu amahoro ntitwebwe ntituzi ko arahabwa twebwe ntituzi ko arahabwa ni ukuvuga umuntu wese ahari hose ari impunzi aramenya ko igihugu cyiwe kirimo amahoro n'umutekano nta muntu rero arabira umutekano ubundi.
Kuri icyo kibazo cy'uko izo mpunzi zihendeshwa amafaranga kugira zemere kugira izo ngendo twarondeye Siasa Manjenje arongoye ikambi y'Inyarugusu ariko ntitwashoboye kumuronka. Mwumenya ko umugwi w'impunzi z'Abarundi wari kuja muri urwo rugendo mu gihugu cy'u Burundi wari wavuye muri iyo kambi igenekerezo rya 2021 uku kwezi nyene uca mu ikambi y'Induta hanyuma ugarukanwa Inyarugusu nyuma yaho afatiwe ingingo yo gusivya ugo rugendo.
Imyidogo ni yose mu bakozi bishira hamwe ya ese rijeje gucungera abantu n'ibintu abakozi bavuga ko bamaze amezi atatu bataronswa agashahara kabo. Ikindi kibabaje ngo nuko hariho abahembwa kugihe abandi bakarorerezwa kandi bose bafise umukoresha umwe. Basabwe ngo umukuru w'igihugu gukurikirana ingana amashira hamwe benayo akora n'inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri bamwe mu bakozi bo muri iryo shira hamwe ASEC rijeje gucungera amazu n'ibintu, abo bakozi ngo barababazwa no kubona umukoresha ahemba bamwe mu bakozi abandi bakarindirizwa kandi bose bakora akazi kamwe. Aya makuru akabandanya avuga ko bamwe bariko baja mu mezi atatu batararonswa agashahara kabo n'igihe kaje ngo ntikazira rimwe. Aya makuru abandanya avuga ko nk'abacungera amabanki canke amashirahamwe akomakomeye bahembwa ukwezi kugihera. Ivyo navyo ngo bituma abakozi bacanamwo gutyo ntibashobore guharanira agateka kabo. Iruhande yo kutaronswa agashahara kabo, abo bakozi bavuga ko bakora amasaha y'umurengera bakanambikwa nabi. Ivyo navyo ngo bihisura mbi igihugu narijye bacungera amashirahamwe akomakomeye harimo na Mvamakungu. Basaba ko umukuru w'igihugu yokurikirana ingene ayo mashirahamwe atunganijwe
kugira ngo batanishemo ndishekwe guhanira uburenganzira bwacu amateka tuyakwira bacafata bagahemba amabanki bitanye amabanki bakaduhemba kubiri bagahemba bamwe bamwe ari mu ibanki runaka abandi bakacabarindiriza. Ni ukuvuga kwa guhanira uburenganzira bamaze duca mu bice ntibayikunda kuko dukora umukoresha umwe dukora akazi kamwe biyatangaje kuba duhemba amateka atandukanye kandi dukora umukoresha umwe tugakora n'akazi kamwe none ibyo biba abantu bayi abantu beza barihe abashinga ntayo barihe icyo bituma nagira ngo nimagariye abashije gufata ingingo uhereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Iki ko bishoboka biroroshe cyane ndanzi ko ububasha buhari nakamateka butanga bahaguruke amategeko akurikize uko yanditse muri aya mashyamba ntihaye kuyoha kuyoyitse abandi umukozi akurikategerezwa ariko kandi arabuyitategerezwa n'amategeko nayibonyeho isura y'u Burundi ndayikora icyafira cyane ubundi kubera ko ari Burundi gusa tukana ku banyamahanga.
Kuri iyo myidogo y'abakozi bo mu ishyirahamwe ASEC, uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwagerageje kurondera kuri telefone Loïc Midonzi umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe kugira atange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'intwari ibereye ingendo ziriko zirakorwa n'umukuru w'igihugu aho yishikira kwirabira ariko hararangurirwa ibikorwa bitandukanye bya leta zirashimisha ishyirahamwe PASEM ariko iryo shyirahamwe ribona ko ibyo byonyine bitikwiye kugira umuti urama uboneke. Umwihwezo wiwe Faustin Ndikumana arongoye PASEM amenyesha ko akwiye gushyirwaho intumbero yubakiye ku ikurikiranwa ry'ingene imigambi ya leta iriko irarangurwa no gusuzuma uko iyo migambi yagenze. Kurikira isiguro Faustin Ndikumana atanga.
Mu bisanzwe hategereza kuba hariho sisteme y'ingene ibikorwa bya leta nk'iyo iri kubera ko wabikurikiranwa nibande babije urinde abikurikirana ubwa mbere ku rugero rwa kabiri atanga raporo ryari kuko ibintu ntibizogana ngo binumwe hanyuma ngo umuntu arinde kuza asanga biri kuragenda nabi kuko ikintu cyo kiragenda nabi hari abantu bageze ko batanze raporo hakiri kare bivugwa mu nama ya muri conseil de ministre bivugirwa hehe uruhara rw'umwe n'urufi icyo twita suivi administrative mugabo mu by'ubuhinga naho nyene mu bisanzwe muri ibihe bya none hari hama ibigo bijejwe mu by'ubuhinga gukurikirana n'abandi bantu bari ko barakora ibihugu babaha cyo bitare mezo do surveillance de travaux urashobora guha kuba kibarabara umuntu kuba kuba kabaraje ukayiha ishyirahamwe kanaka canke umuntu kana mugabo hakaba n'indi biro ici kumukurikirana Sylvie iraba neza ko ari karabikora neza izo byose rero ntawuzwe niba byabaye mwabwira umuntu wamuhereza isoko acagenda akora ibintu aguma ngaho ngo arindire ko umukuru w'igihugu ari wazoronka umunsi umwe kuhaca none ariko ariko yabera mu gihugu cyose umukuru w'igihugu yoroka umwanya kuhaca hose ntibyokunda urumva rero ateza kuba sisiteme do sivi nicyo bita rero izo dite sosiyo ni z'abanyagihugu n'abajurnalisti rizo sinabanyagihugu ari mashyirahamwe n'abamenyesha makuru menyeje bihugu biko biraba bagasubira bagakora cyo bita journalism and investigation bagakora ibihugu aho bigeze ni ibintu biba muri cyo bita system yose iri hano kugira ishobore gukorwa neza n'ibyo bigo bya leta amasoje general de leta akora bene ivyo bari kuja kuvuga bati amafaranga yarasohotse soje general de leta igakora icegeranye karate niba amafaranga amaze gusohoka arajanye n'ibigo bimaze gukorwa icyo waje nuko inzego nazo z'ubuhinga atakazi ziriko zirakora ugacumiye ngo ni ibintu biri muri politike byo kuza kuraba gusa kandi hariho abantu bategeza kuduha ukuri bijanye n'ubuhinga bafise
tukiri muri cyo gisatanye n'intwaro ibereye abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe barashimishwa nuko basubiye kuronswa umuyaga nkuba utangwa n'ishyirahamwe rya leta Regideso risanzwe ritanga rikanadandaza amatara n'amazi mu bisagara nkuko abanyamyuga bamwe barangurira imirimo yabo aho ku mugwa mukuru ya komine bamenyesha abo banyamyuga bakemeza ko kuva basubiye kuronka muyaga nkuba bikenura ukuri kwamye ngo nayo imiryango yabo ikabihatorera akoyoko inyuma yo kumara amezi atatu yose uwo muyaga nkuba utaboneka kubera icuma cha usaranganya mu banywanyi bishyirahamwe Regideso baraho ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe cyari cyapfuye Nunga duciye dusozera makuru yo kuri uyu wa gatatu nshimire bagenzanje bashoye kumfasha kuyegeranya nshimire kandi mwebwe mwese mwari ko murakurikirana Edicode n'azina ariko ndabashikiriza nkaba ndabashimiye mugire umugoro mwiza ahiwanyu nagahwana